mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri 10 na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro vyuno mwanya.
Mu muhanda hari turonko tw'abanyamaguru bagomba kwambukira. Ko turonko rero tuteza ibibazo kuko abanyamaguru bo bahageze umva ko babanka bageze iwabo mu rugo bakahagarara mbese ugasanga bihishe situation mu muhanda.
Uyu ni umwe mu bashoferi bo mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko abagendesha amaguru bataborohereza. Turabigaruka ko handi hatomwe hagufi ya maradio yanyu. Tubafitiye kandi n'ivyerekeye ibiganiro bihuza abarundi byo bigiye gutangura vuba mu ntango za kino kiganiro. Ariko mbanze ndabwire muri make kuko no wa mbere perezida wa Amerika Donald Trump aza kubonana na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Trump yavuze ko hari nubwo biruka atacizera afise yuko ibyo aza kuvugana haza kugira ico bivako. Ni mubonano wabo uza kubera muri Finland. Nta nubwo atavyinshi mu byo abategetsi baza kugaruka ko biramenyekana binugwanugwa ko bashobora kuvugana ku vyagirije ivy'uruhara Uburusiya bwo bwaragize matora yashikanye Trump ku butegetsi. Iyo nama ya mbere mbona nkubone hagati ya Trump na Putin ibaye mu gihe Trump aheruka kwifatira mu gahanga bamwe mu bategetsi ba Buraya n'Uburusiya. Ejo kwa Mungu yanabwiye ikinyamakuru cyo muri Amerika CBC ati nibaza ko dufise abansi benshi. Bamubajije uwo mwasi wa mbere avuga acavuga yuko yibaza ko ari ishamwe ry'umwe bwa Buraya nubwo abandi batarikeka. Yongera ko n'Uburusiya nabwo bushobora kuba buri mu bansi ba Amerika. Ibihugu bitanu vy'i Buraya vyemeye kwakira zimwe mu ngenzi zishika ku 450 ziriko ziratabagwa n'ubwato bwa gisirikare ku kivuko ca Sicile mu Butaliyano. Ivyo vyaraye bitangaje n'umushikiranganje mukuru w'Ubutaliyano ku munsi w'ejo. Mu bihugu vyavuga ko bizokwakira izo ngenzi harimo Ubudagi, Espagne na Portugal, bakaba kandi bemeye kwakira ingenzi 50 muri buri gihugu. Kwa gatandatu Ufaransa na Malta bari bemeye ko nabo bazokwakira ico gitigiri nyene. Yamara Republika ya Czech yo ntitavye ako kanama ko kwakira izo ngenzi, bakavuga ko uwo mugambi wo gusangira izo ngenzi ari nzira igana mu kuzimu. Ubwato bumwe bw'ishahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe n'ubundi bw'igipolisi c'u Butaliyano gicungera imbibe bwempi bwatabaye izo ngenzi bwari bumaze iminsi butemerewe gushika ku kivuko c'igihugu c'u Butaliyano. Muri Ethiopia kuno amunga abantu bihumbi n'ibihumbi bari mu munezero ntangere aho abategetsi bivyo bihugu bagwana munda mu birori byo guhimbaza amasezerano y'umwumvikano hagati ya Eritrea na Ethiopia nyuma y'ikiringo c'imyaka 20 ivyo bihugu bidacana uwaka. Mu ijambo yashikirijweje n'ibigumbagumba vyinshi, umukuru w'igihugu ca Eritrea yabwiye abanyetiopia ati ndugure twamugina ugwanko amacakubiri ukwikekana ubu vyose biraheze. Twiteguriye kwifatanya namwe kugira ngo dutere intambwe. Ubu nta muntu numwe ashobora kutunyaga urukundo twongeye kugira hagati yacu. Umushikiranganje mukuru wa Ethiopia nawe Abiy Ahmed amusubiza acagira ati uguharira biraruhura ukumvikana biraruhura ivyumviro. Ivyo tuvuze ko twahanye imbabazi tukongera tukunga ubumwe, dushatse kuvuga yuko twahisemo inzira yo guhadira no gukundana ndugaye twamugina. Ivyo bihugu vyompi vyemeraniye kugurura ibiro vy'ubuseruka bwavyo vyari vyarugawe bugurura kugira ngo iyo migenderanire ishobore kubandanya ikomera n'imbibe zigiye kugurugwa vuba. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves ku muhingamo ni 25, 31 na 41. Ku mugoroba ho ni metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva Ijwi ry'Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. turi no kuri Facebook, adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bigiye gusubira gutangura hayo makuru ijuri y'America yakesha isoko ryayo mu biro by'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa gemeza ko vuba uwo muhuza nabo bakorana bateguye urugendo rwo guhura n'umuhuza mukuru ariwe perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu akurikiranira hagufi vy'ivyo biganiro Pierre Claver niyo nkuru
Umwizero ni mwinshi ko ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutangura vuba uko niko umwe mu bari mu biro by'umuhuza rw'abarundi Benjamin Mukapa yabibwije ujya America ibyo biganiro birongowe na Mukapa yabuze atwara igihugu cha Tanzania byaheruka kuba mu kwezi kw'12 umwaka uheze amakuru yo kwizera avuga ko muri yendwi umuhuza Mukapa hame nabo bafashanya mu biro vyiwe bazobonana mu nama idasanzwe no muhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu cy'u Buganda intumbero nkuko isoko ryacu ry'amakuru ribivuga no kuvuga ningene ibyo biganiro byosubira gutangura vuba kugira ngo uno mwaka uhere byamaze gusozegwa bitekanjwe kwa zoca hatangwa n'amatarike hamwe n'ikibanza ibyo biganiro bizobera ko waduhaye amakuru avuga ko abahuza bagira bashema inguvu kubera ubumwe bwa Afrika buheruka kwerekana ko imyaka itatu yose iheze ibyo biganiro bitanguye atakintu kiboneka birashika ko nk'uko utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yabivuze Ubumwe bwa Buraya nabwo bwongeye ko kw'ibyo biganiro bikwiye kuva mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bikaja mu minwe y'ubumwe bwa Afrika kugira ngo abanyaburaya basubire gutanga ifashanyo y'uburyo Gushikubu umuvugizi w'umuhuza Makocha Tembele nacarashikiriza kuri uwo mubonano wa Mukapa na Museveni utegekanijwe muri yendwe ku kibazo cy'u Burundi umwe mu batavuga rumwe na leta ari mu gihugu yemeje ko ayo makuru amaze kuyamenya yamara ko azovyemera neza amaze kumenya amatariki ntabanduka y'ibiganiro kuko bimaze kuvugwa akatari gake mu nyuma bigasiba yamara kuri we ivyo biganiro vyo kwihuta kuko amaze kuvugwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishaka gutera Burundi atekumbure twokinga maraso ataraseseka ku Rwanda rw'abatavuga rumwe na leta bari hanze bobo bavuga ko ataco babizi ko umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nawo wifuza ko abahuza burangiza vuba ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yavuze ko icyihutirwa ari gutegura amatora y'umwaka w'2022
dusavye ko umuhuza w'abarundi yofasha kugira ngo ivyavuye mu biganiro vy'abanyepolitike biheruka kubera Arusha bishigwe ko umukono vuba kugira ngo ntihagire igisubira gusamaza abarundi mu gihe bariko bashira mu ngiro ibwirizwa nshingiro bitoreye umugambwe CNDD-FDD uri yemeje kubandanya ugendera ivyiza vyavyawe n'amasezerano y'Arusha nkuko wabikoze kuva ushikiriye uburongozi bw'igihugu wiyemeje kuzokwamana ntaryo ugwanya intwaro zamuka handi atari mu matora ni muri yo ntentumbero umugambwe CNDD-FDD uteya kama abanyepolitike bose iyo bari hose kuza kwifatanya n'abandi mu gutunganya urupapuro rw'inzira ruzodushikana ku matora y'2020
Mu myaka itatu yaze ibyo biganiro bitanguye nta na rimwe leta n'abatavuga rumwe nayo baricarana ngo bahangane mu biganiro amaso mu yandi hadasevye bamwe hasiba abandi leta yagiriza abo batavuga rumwe kwidashobora kwicarana nabo kubera bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 amakuru yerekeye ibiganiro bihuza abarundi asubiye kunugwanugwa inyuma yaho umukuru w'igihugu ahari Peter Nkurunziza atangaje ko mu mwaka w'2022 atazosubira kwitoza umugambwe biwe nawo ukongera ko biteguriye gutanga uwundi mukandida muri ico kibanza Pierre Claver niyo nkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pia Claverni Yunguru arakenuye amakuru ku Burundi duce tuyamandaniriza mu gisagara ca Bujumbura kivugwamwo igwirana ry'abavuza imiti kama naho abayikoresha bemeza ko ibavura neza abahinga mu vyubuvuzi barasaba ko haba ivyirwa bicukumbuye kugira ngo umuntu amenye urugero iyo miti ikorera ko nimba vyukuri ikora inkuru tubazumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika I Bujumbura Raymond Zimana
Amibe nabajya bana bagwaye biherehere nahaje bawuzuye inda
Mubibanza bitandukanye cyane cyane bihuriramo abantu benshi mu gisagara cha Bujumbura haba hafi y'amasoko ekana mu masoko hagati ari makomini atandukanye y'igisagara cha Bujumbura haboneka abantu badandaza imiti kama abavuzi bemeza ko uyu mwuga bawigishijwe na basokuru eka mbere n'ishyirahamwe barukiyemo
twe twabyizwe na basokuru basokuru zabose twari nibo batwigize itukiri abana twaza twatugendana twese ishyirahamwe ryacu ni apuratarab twebwe turasika abantu 38 niko tungana
naho abo bavuza imiti kama kenshi bahinguye mu bisoromwa mwishamba canke mu byo bahinguye yakoreshejwe bitandukanye bemeza ko atanyigisho baronswa bavuga ko iyo umuti uhindutse umugwayi bamuhindurira kandi bagatunganiriza neza ubituye
Ikigogo cyashobora kumuhindurira kandi bikagenda neza. Oya ntushobora kumwangira uko twaguhaye niko ushobora kukoresha uko nyene. Turabatunganiriza neza bikagenda neza. N'abana bacu bari mu mashuri bamwe turabigisha imiti kugira ngo ze bayiwandane.
Kiretse abo badandariza hasi harabande bamaze kumenya ubuhinga bwo guhingura imiti kama bahurikiye mu ishyirahamwe programme thérapeutique naturelle mu rurimi rw'Igifaransa abo nabo bemeza ko ivyo bakora bivisa karusho kuko biba bikoranye isuku Epipode niyo nkuru numwe mu barongo y'iryo shyirahamwe
bakoresha n'icyo bita aloe bamwe batitinga gari moringa gisuru ortigrande bakoresha ivyo bita time ivyo bita romare Tawakoresha indimu, tawakoresha ibitunguru, amakaroti, sesame, ibinyantete nka soya. Twebwe ibintu byacu tubitegurana isuku, kabishyira ahantu hameze neza, kubugiye udashobora kubishyira ku ruzuba, mwivu n'ahandi hatandukanye. Kuvuga iby'iwacu ni ibintu kama, mugo bikozwe mu buryo bw'iterambere.
Mwishyirahamwe ry'abahinga mu by'ubuvuzi, naho bemeza ko ubuvuzi kama buhurumbirwa n'abarundi benshi. Basaba ko bicigwa kugira hamenyekane imiti ivura n'urugero bayifatirako. Muganga Renova ntagera biri arongoye ishyirahamwe ry'abaganga b'abahinga mu Burundi.
Abantu benshi barayirukira. Mbere benshi niyo bananiwe mu byo kwa muganga bi conventionnel la médecine moderne baca bagenda muri iyo miti. Hari n'abadashobora no gushika kwa muganga kuko uvuza umuti w'ikirunda kwemera kuzokira. Ijana kwijana ariko ntaba nawazi ivyo ariko rakuvuza rero iciza nuko iyo miti yose abayifise bayitanga bo yishira habona abashakashatsi abahinga bakabafasha kwemeza kwikora babonye kwikora bakamenya nize hengwara ivura bamaze kuzimenya izo ngwara umuntu yonywa macupa ngahe canke inkurikizimbi arengeje zibizihe ivyo byose bikamenyekana
mu bucikira nganje bw'amagara y'abantu baremera ko imiti kamivura Tadende kumana rongo yubwo bushikiranganje yemeza ko bugiye gukora uko bushoboye kugira abavuza imiti kama bashigwe mu bigo bakoreramwo kandi hashingwe n'amategeko agenga ico gisata
imiti y'ikirundi ahane nayo ne iravura mugabo ntiranja ku rugero shora kuvuga tuti ati amadoze byo biragoye mugabo haje uvuza imiti y'ikirundi hari habamaze kuja mu mashira hamwe murazi nk'abajya bibutare habi muyinga abo rero turo turangire tugakorana n'abajejwe kugira ngo tubahe aho bakorera turabuka ivyo bakora atasho vyonone ya magara ya benegihugu ico gisata turo turarangine dukorana n'abajeje intwaro kugira ngo turabe ingene ico gisata naco nyene nimba ari bishoboka gitezwe imbere mugabiciye mu muco hariho amategeko abigenga
Natarutonde rw'amashiramwe y'abadandaza imiti kama ruriho icigwa cakozwe mu mwaka wa 2004 cerekana ko mu mazu adandaza imiti 25 imiti ikozwe mu buhinga kama muri ayo mazu y'ubudandarizo yakoreshwa ku bice 64% Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi, bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi, 13,630, 15,400, ibihumbi 15 675 n'ibihumbi 17 530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi 640 ibihumbi 9 igihumbi n'ijana na 70 n'ibihumbi 13 630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda aho hagiye hubakwa imidugudu yihariye yagenewe icicaro c'abasigajwe n'inyuma n'amategeko aba bahoze bitwa abatwa bamwe muri bo batunga gatoki ubu buryo bw'imiturire nk'imwe mu mpamvu ituma badatera imbere ahubwo bagakomeza gukoregwa ihezwa. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kwino nkuru.
Ibibazo by'ubukene n'isuku nke, indwara ziterwa n'imirire mibi mu bana n'ababyeyi, umubare munini w'abatajya mu ishuri, ibi ni ibibazo rusange uhura nabyo ugeze ahatujwe imiryango y'aba bahoze bitwa batwa. Inzego nkuru z'ubutegetsi ntizishidikanya ko iki cyiciro cy'abanyarwanda gikomeje gusigara inyuma ugereranyije n'abandi baturage. Sena y'u Rwanda ubwayo yashyizeho komisiyo yihariye ikomeje kuzenguruka mu gihugu hose ireba ibituma aba batarenga umutaru ngo bave mu bukene, nyamara bivugwa ko hari gahunda nyinshi za leta zashyiriho kuzahura imibereho yabo. Kimwe mu bibazo bikomereye imiryango y'abasigaje inyuma n'amateka aho igenda ituzwa hirya no hino mu gihugu, harimo n'ivangura cyangwa sihezwa na n'ubu bagikorerwa n'abandi baturage.
Usanga benshi bari kutunena, ugasanga bari kutubwira amagambo nyine yayandasesemeza, nyine natwe tukarushaho kwegera inyuma tukavuga ati buri uriya muntu tushaka kwegera akashaka kutwereka ko tudakwiye kumwegera, turaguma tumwegere ubundi herezo rirabirihe bigatuma natwe twiheza.
Kuri bamwe mu bagezweho n'iri nenwa cyangwa sivangura, ingaruka ni nyinshi kuko uretse n'ipfunwe bibatera hari nabi ngo zasenyutse.
Ubuzima mbubamo banena bamvuga batuka umugabo wanjye bankumuntu akaza ati ngwino hano nkubwire, bakamujyana muri sentare ahantu ntaza ati uriya murwa ntitumushaka utaramwirukana ntabwo tuzumvikana nawe, se ko namaze gusezerana ati ntabwo tubyumva. Amaze kutwara indiwe y'amezi abiri umugabo inama zaramwuzuye kuko nta wunanira umushuka umugabo nibuka yantaye.
Aba baturage baratunga gatoki uburyo bw'imiturire bwo gushyirwa mu midugudu yabo kwabo nka kimwe mu bitiza umurindi rihezwa n'inenwa bakorerwa, bakagaragaza ko ibyo bidashobora kurangira mu gihe bagituzwa uko
nibajya kubona yuko umuntu bashaka kumuteza imbere cyangwa bashaka kuba bamwubakira. Bareho umudugudu urimo abantu bavangavanze natwe batuvangiremo abantu tujya tujya gusura abantu ibunaka tubasanga mu bandi banezera nywe natwe baze badusanga tunezeranywe. Jo hazaza byadukundira habaye heza babana bakuze bisanga mu muryango bari gutemberana n'abandi bana batari bamwe nabo, naho yubundi yabavuye ku kigo bakaza batahi wacu abaturanyi bo hakurgiriye akavuga ati hariya ni kubashigajwe inyuma n'amateka, babana bagomeza kuzamukana iyo myumvire bakumva burya hari ikintu gihejwe hagati yabona bari abanyarwanda bahoze basabana ku ishuri.
Imiryango ivuga ko iharanira inyungu zabo basigajwe inyuma n'amateka ha mu Rwanda nayo igaragaza ko uretse no kubiha imiturire ituma abo basigajwe inyuma n'amateka bakorerwa ivangura n'abandi baturage inabadindiza mu iterambere. Bwana Gatera Jonathan, umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'ababumbyi mu Rwanda Koporwa, twavuganye ku murongo wa telefone.
Abayobozi turana batukereza kwibakangura ko utuma baturabonye ne nabyo bibica mu gusubira inyuma, ntabwo ari bamugenzi iterambere ari kubona ntagara n'ibindi ikubuye n'ibindi sinzu ngo nawe niyigire n'ikibazo akidayikoraho ariko ateranye n'abandi niyo baturanye undi muturage azohagira umwana hanyuma nabone ko nawe yuhagira uwe.
Iki kibazo birasa naho inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nazo zatangiye kubona ko gikomereye iterambere ryaba bahoze bitwa batwa. Madamu Uwimana Konsore ahagarariye komisiyo idasanzwe ya Sena y'u Rwanda yashyiriho gucukumbura ibibazo iki cyiciro cy'abaturage gifite, aharagaragaza icyo bagiye gukora.
Icyo ni icyifuzo natwe twakomeje kugenda tugaragaza mu by'ukuri, iyo ufite umuco ukabyuka n'umuntu usanga uwo muturanye afite umuco umeze nk'uwawe, niba uzi ko umwana atiga utabona ko wa mugenzi wawe yiga mwese mugira ngo niko ubuzima bumeze, ni nabyo biri mu byo dutekereza Sena zajyaho inama ko aho batujwe baturana n'abandi kugira ngo babashe kumva ko ubuzima bwabo bwagenda buhinduka buhoro buhoro.
Nubwo nta mibare yavuba igaragaza umubare nyirizina w'aba basigaje inyuma n'amateka, imiryango iharanira inyungu zabivuga ko barenga 35,000 batuye hirya no hino mu Rwanda. Abenshi muri aba bagiye bubakirwa na leta bagatuzwa mu midugudu bisangije ukwabo, aho bibaye ngombwa bakanagezwaho gahunda za leta zigamije kuzahura imiryango ikennye kurusha iyindi. Mu gihe uko umwaka utashye inzego za leta zigaragaza imibare y'abavanywe mu bukene bukabije n'izo gahunda, ariko benshi muri aba bahoze bitwa batwa bo bakomeza gukena, ndetse umubare munini wabo kuri ubu urabarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cy'abamenyerwa buri kimwe na leta. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, ya nkuru nari naciye ku masonga nkitangura aho bamwe mu bashoferi barimo n'abanyamahanga bidogera abagendesha amaguru ko bataborohereza. Umva uko babwiye umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Abanyamaguru ahantu badusumbuwa ni hano ku munzira z'abanyamaguru, harimo abahagera bagahagararamo bigahangombwa ko duhagarara, ntibanye ntibakurikiza amategeko yabo ngo banyure mu muhanda neza nk'uko byemejwe, bajya batubongamira. Ahandi bakunda abanyamaguru bagunda kutubongamira cyane cyane abanyeshuri. Mu muhanda hari turonko tw'abanyamaguru bagomba kwambukira, turonko rero duteza ibibazo kuko abanyamaguru bo bahageze bumva ko ari nk'abagezi wabo mu rugo bakahagarara, mbese ugasanga bishe situation mu muhanda.
Kidamuje n'ubwo ta madereva sasa sijajua kama raia waliambiwa wasipishe magari, sasa hatujui hii taratibu.
Ikibazo duhura nacyo nk'abashoferi wagira ngo abaturage babujwe guhigamira imodoka, sinzi niba leta ibona ko tubangamirwa. Nk'urugero iwacu muri Tanzania, abaturage batinya imodoka nk'uko batinya intare, iyo bayibonye baritaza bagaca kuri gatambuka. Ariko ha mu Rwanda ho ntibahigamira rwose, baratugora urwana no kubakwepa mu mihanda mito kandi y'amakorosi menshi, n'abaturage badahigamira imodoka. Wahagera nko mu musozi abanyamagare nabo bagafata ku modoka inyuma, abana nabo nuko mu bice by'ibyaro barazurira, kandi hagira ugira ikibazo tukaba ari twe tubibazwa nk'abashoferi.
Gari ndio imesababisha sasa hivi ndio vitu ambavyo sisi madereva ni changamoto ambazo tunazipata
mu muhanda. Urebye abanyamaguru bo baba basa n'abafitiye icyizere cyuko ngo nta munyamaguru ugira ikosa, niyo mpamvu batita ku binyabiziga cyane, ahubwo bakabona yuko ikinyabiziga aricyo kiri buze guhigamira umunyamaguru.
Batubwiye ko no muri Kongo hari igihe uhageruka hatwarira, aho ubona abaturage bahugereranyije n'abanyarwanda ni bande bagenda mu muhanda neza cyangwa se bitwarira ikinyabiziga.
Urebye muri Kongo abanyamaguru baho batinya ibinyabiziga cyane ugereranyije no mu Rwanda, kuko umukongomani yageze muri Kongo niba abafite ubwoba ko ikinyabiziga kiri mu mugonge yagiye kwambuka, arabanza akareba hirya no hino akareka ibinyabiziga bigatambuka.
Naona boko unapandisha mlima, huwezi ukasimama mlimani kwa ajili ya kuja kuwafuza watoto, ukisimama wanakimbia. Sasa utafanya
niba uri mu guterera umusozi ntushobora guhagarara ngo uje kwirukana abo bana, gusa nk'uhagaze gato bakiruka wagenda bakongera bakurira, none ubwo urumva azakora imirimo ingahe, kandi abandi bantu bakanababona ntibababuze. Rwose turasaba ubutegetsi kwigisha abaturage ntibazongere kurira imodoka zigenda bigabanya impanuka mu mihanda, kugira ngo twe nk'abanyamahanga twikugira ibibazo mu rugendo. Abanyamagare nabo kuko ubutababona baraza bagafata ku modoka ari nk'abatatu cyangwa bane, ukagenda wagera nk'aho uhagaze bitunguranye akaba kubisaho nk'umutwe akabaguyeho n'igare rye, haba hari indi modoka inyuma ikamuca hejuru bakavuga ngo nuriya munyatanzania wa mugonze bakadufata. Hari abantu benshi bibaho, ubutegetsi ntiburabasha gukemura iki kibazo, rwose buri uko bwabishakira umuti bigabanyiza impanuka, kuko abaturage ntibatinya amamodoka.
Ikariye kidete kupunguza izi ajali ni hatari sana kwa huku Rwanda, huwa raia hawaogopi magari.
Cyo nasaba abanyamaguru no kujya baratinya ikinyabiziga, cyangwa bakamenya ko ikinyabiziga ni ikintu ko byagenda kose ushobora gushaka gufata na fre wamugezeho bikanga ukaba wamugonga, kandi nawe naguba wateguye kumugonga. Icyiza rero nuko bajya barakoresha ubushishozi buhagije kugira ngo hatabaho ikibazo cy'impanuka itunguranye bitewe n'iki, bitewe no kunyagirije ibinyabiziga.
Paka tufika tuwa kama kipindi cha asubuhi wanafunzi watakwenda shule,
niyo bigeze mu masaha ya mu gitondo abana bajya ku ishuri, iyo giparitse utarahaguruka niwiri guhaguruka urareka bakabanza bakagenda barangira ukabona guhaguruka, kuko biba bigoye cyane dutinya ko twakora impanuka. Turasaba rwose ko leta yadufasha ikigisha abaturage bakajya bashishoza mu muhanda.
Serikali tunayomba msaada wao ijaribu kuboresha tena kwa hali hii hapa kwa raia, ichunguze, ni hatari sana hii.
Nuko rero harakoze mgenzi wacu Claude Ganza Munyamagana kuri ayo majwi y'abapolisi bidogera abagendesha amaguru ko bataborohereza yadutororokanirije. Mukanya turaca tubandaniriza mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Inkuru imwe yo mu ikambi tubafitiye, aho impunzi zo mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri mu ishyirahamwe ikora ibizuku, zivuga ko zihangayikishijwe no kuba zikora ibizuku ariko ishyirahamwe rya ADRA ryamara kubifata ntizihembwe. Inkuru ya mgenzi wacu muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Bamwe mu banyamuryango bibumbuye mu mashyirahamwe yo gukora ibizuku ndetse no kurengera ibidukikije bakorera mu nkambi yo mu Rusenda bahangayikijwe n'amadeni batewe no kuba bakora ibizuku, ariko ishyirahamwe rya ADRA rikaba ryaratinze kwishyura aya mashyirahamwe, dore ko iri shyirahamwe rimaze amezi ane ridafata ibizuku izi mpunzi zikora.
Ubu unye aho tugejeje ubu turamaze guharura association yose ibizuku ifise quantité en tonnes hamwe n'amadeni dufite abantu. Twasanze muri rusangi dufise amatoni amajarira 81 zifise tukatugise n'amadeni hamwe n'amadepense twakoresheje agera ku 1,000,000 vy'amadolari. Rero twamaze gutanga ico kibazo twagize hahe umusantere w'ikambi nawe yavuze ati ngiye kuvugana na HCR na ADRA kugira turabe ingene boza kubagurira. Ndongo dufise ingwanire ikomeye cyane abaduhaye ibikoresho twakoresheje bayiduhaye ku madeni, abakoze ibyo bizuku babikoze ku madeni. Uratabwo tugira ko iterabwoba ryo kwashaguza turi amazu. Ni kibazo rero gikomeye gose, twashaka gusaba ko abaraba ikambi boshami nguvu zose zishoboka kugira ngo yongwane ive mu nzira. Hanyuma iki nacyo ni bizuku dushaka gukoresha no mu gutekesha ibifungwa by'abarefije. Donc boza bakabigura abarefije bacaronkiraho ngena cyangwa guteka ifungwa byabo uko nta nkwi zigiva mu kantu mu ishamba.
Niyo kwizerwa Janeti yavuga yuko yatangiye gukora akakazi afite icyizere ko kagiye kumuvana mu bukene, ariko atangazwa n'uburyo bakora abakoresha babo ntibabishyure kandi baba batakaje umwanya muremure bari gukora ibi bizuku.
Kuva mu kwezi kwa kabiri dukora ibizuku ntibiragurwa ngo tubone ko natwe twikenuye mu ngorane dufise. Abana barakenye impuzu natwe turakenye ibyambagwa n'imbizo fungwa tuzironka akakazi batubwiye ngo karaje tuzikenura turakoresha ingufu mbwa ntibaragura na hamwe. Rero amaso tuyahanze aba bashefu dukorera bamwe tujyana mukoreje bazogoreje bazogura, ariko bamukwa kabi turabona yuko hinjiye n'umunzani ngo baje gupima.
None mufite ikibazo yuko mukora bikabura isoko?
Yego, ikibazo cyagifise ko tumenye tuzokora dukorera ubusa tuzokora turonka isoko ribigura. Dushaka rero abategetsi babijerwe batugurire natwe twikenure turakenye twirwa kuri zuba bwa turako abana boronka gahuzu natwe abyeyi turonka kambagwa, ariko ntako turonka kubera misiri myinshi dukora.
Iki kibazo cyo kutagura ibizuku byo gutekesha muri iyi nkambi cyatangiye kugaragara nyuma y'aho ishyirahamwe rya ARD ari naryo ryari risanzwe rigura ibi bizuku rihagarika imirimo yaryo yo gukorera mu nkambi yo mu Rusenda. Ishyirahamwe rya ASR ryatangije umushinga wo gukora ibizuku muri iyi nkambi mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ariko kuba ibi bizuku bikorwa bikabura ababigura biri mu bitumiza impunzi z'Abarundi zijya mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani gutasha y'inkwi.
Inkwi z'abantu zenyi amashyamba y'abandi baguma bagenda yabarefije baguma babafatira mu mashamba, kandi bizuku ngaha ibiriho ADRA ibiguze abarefeje ntibosaba kuza gusenya mu mashamba y'ababembe. Rero bafashe kuko mu nyuma hazotera ingorane imvuru ndende usange ababembe n'abarefije batanguranye kugira iki kugwana kubira ibijanye n'inkwi.
Kwagerageje gushaka umuyobozi w'ishyirahamwe rya ADRA ku rwego rw'inkambi yo mu Rusenda kugira ngo atubwire zimwe mu mpamvu zituma batinda kugurira aya mashyirahamwe ibizuku, ariko ntibyadukundira ko tumubona. Izi mpunzi zo muri inkambi yo mu Rusenda zikora ibizuku zivuga yuko ari amashyirahamwe 15 n'ishyirahamwe rya ADRA ribereyemo umwenda wo kugura ibizuku bingana na toni 481, ariko ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda hamwe n'ishyirahamwe rya ADRA byagendereraga aya mashyirahamwe akora ibi bizuku, basanze ari amashyirahamwe 12 akora ibizuku ndetse afite na toni 396 y'ibizuku. Mu gihe ibi bizuku bimaze amezi ane bidahabwa impunzi ngo zibikoreshe, ni nako izi mpunzi zikomeje gutaka ubukene bw'inkwi, dore ko zimaze amezi atandatu yose zidahabwa inkunga y'inkwi. Vedaste Ngabo, ku bw'ijwi rya Amerika, mu Rusenda mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenewe no kuri we. Duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire inshuti bakunze mwe mwari ko muratwumviriza muri ahatandukanye, twongera tubatumira mu biganiro vyacu vyo mu masaha ari imbere. Muri ivyo harimo nk'ikiganiro muri Isanga muzabwikurikira kuva saa 10 gushika saa 11 mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Hama igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe c'isaha 1 n'igice naho aza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mayavuga ku isi haza ko harimo iyerekeye umubonano wa perezida wa Amerika Donald Trump hamwe na mugenzi we Burusiya Vladimir Putin. Yakoze Macbill Liabero ni wegeranije amajwi hamwe na engineer Patrick yamfashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro tuzongerejo nkaho twahereye.